kuri mikro mandanye kuryoherwa na programme y'izuri rya America mu kirundi n'ikinyarwanda.
Iyi ni radio ijwi ya America. Amerika isanganira I Washington DC mu kirundi mu kirwanda ibineza cy'umwe sezo cy'amanye muri komuna Federica Mundikije murundi twumvikana ku mirongo migufi ya shotweva ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ijwi ya Amerika ikaze makuru yacu yo ku isafu. Abanyagi wo mu muji wa Uvira mu Seruko bwa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo biriwe mu myiyerekano yo kwiyamiriza umuyobozi mushasha wa groupement ya Bijombo.
Igikorwa kibi bahise bakora cya mbere nuko twumvise ko abantu batangiye kubamenase mu mihanda ikanisa rimwe bita 37e Cadesse bosinzi ikanisa ryose ry'ubwoko risengeramo abantu benshi amoko atandukanye ariko kubera ko wenda majoriti ishobora kuba ari abanyamurenge nibo batewe kugeza ubu ikanisa rya barisenye.
Abo ni bamwe mu banyagihugu bo muri groupe ya Bijombo mu muji wa Uvira muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo. Leta y'u Burundi yashyizeho itagisi rishasha ku miduga n'amapikipiki. Igihugu cya Cameroon kiriko kiragerageza gusubiza amashuri abana bahora bakora mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Aya makuru yose hamwe n'ayandi twateguriye ni mu kanya ntihagire aho muja. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Igihugu cya Cameroon kiriko kiragerageza gusubiza amashuri abana bahora bakora mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Ni inkuru dushyikirizwa na mugenzi wacu Eddy Rwema.
Abategetsi muri Cameroon bavuga ko barimo gushakisha uburyo bakura abana ibihumbi mu birombe hafi y'umupaka w'uburasirazuba bw'igihugu. Bamwe muri abo bana bakuwe iwabo n'intambara muri Repubulika ya Centrafrica kubera urugomo bataye amashuri bajya gushaka imibereho mu birombe. Umwaka w'amashuri w'ibihumbi 2021-2022 muri Cameroon watangiye kuri uyu wa mbere kandi minisitiri ushinzwe uburezi bw'ibanze avuga ko abana ibihumbi batasubiye mu ishuri mu karere ko hafi y'umupaka wa Centrafrica. Guverinoma ivuga ko abenshi mu bana bahitamo gukora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Obeled Bumbelesa ni meya w'umujyi wa Baturi uherereye ku mupaka avuga ko intara ye ishaka ko abana bose bahita bava mu birombe bicukurwamo zahabu bakajya mu mashuri. Avuga ko abakuru b'imidugudu hamwe n'abayobozi b'amadini ibaturi basabwe kujya muri buri rugo mu masoko mu mirima muri za kiliziya imisigiti n'ahacukurwa amabuye y'agaciro kubwira buri wese ko nta burere mu mashuri ibihe biri imbere ku bana bizaba bimeze nabi.
Urakoze iri leta ifite ikibanza y'abatalibani yemeye kureka abanyamahanga bakava muri Afghanistani. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugene Mukamusi.
Abanyamahanga 200 bari muri Afghanistan barimo abanyamerika biteguye guhaguruka n'indege I Kabul nyuma yuko uyu munsi kwa kane guverinoma nshya y'abatalibani yemeye ko bakurwayo nk'uko byavuzwe n'umutegetsi muri Amerika. Izo ni zimwe mu ngendo za mbere mpuzamahanga zihaguruka ku kibuga cy'indege I Kabul kuva abarwanyi ba Kiisilamu bafashe umurwa mukuru hagati mu kwezi kwa munani bigatera akajagari mu bikorwa byari biyobowe na Amerika byo guhungisha abanyamahanga 124 hamwe n'Abanyafuganistani bashobora guhura n'ibibazo. Izo ndege zirahaguruka iminsi ibiri nyuma y'uko hatangajwe guverinoma y'agateganyo ya Afghanistani yiganjemo abagabo mu bwoko Pashtun harimo n'abakekwaho iterabwoba n'abayisilamu b'abahezanguni byatumye icyizere cy'amahanga ku buyobozi burushijeho gucisha make kiyoyoka. Abatalibani bashyizweho igitutu n'intumwa yihariye ya Amerika Zarmeye Karizad kugira ngo bareke indege zihaguruke. Umutegetsi wa Amerika utashatse ko amazina yatangazwa yabibwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters. Uwo mutegetsi ntiyabashije kuvuga niba abasivili b'Abanyamerika n'abandi banyamahanga bamaze iminsi baraheze mu mujyi wa Mazar I Sharif kubera ko indege z'abikorera zitemerewe guhaguruka baba bari muri abo bava I Kabul uyu munsi.
Dukubitse mu gihugu cy'u Faransa, imiryango y'abishwe n'iy'abarokotse itero ry'iterabwoba byabereye ku murwa mukuru Paris mu mwaka 2015 ifite icyizere ku rubanza rwatanguye ejo ku munsi wa gatatu ruzotanga inyishu imyaka 6 nyuma y'uko ibyo bitero bitangiye ubuzima bw'abantu 130 mu mpande zose z'icyo gisagara. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Time Ishimwe.
amezi atandatu ataha azagaragaza amaherezo y'abantu 20 baburanishwa ibitero by'iterabwoba byo muri 2015 i Paris mu Faransa. Mu itsinda ry'abagabo 10 bikekwa ko bagabye ibitero byateguriwe igihe kimwe, umwe ni ukiriho. Salla Abdeslam yari mu bantu 14 bakekwa mu rukiko ejo kuwa gatatu ku munsi wa mbere w'urubanza, aho urukiko rushobora kuzamukatira gufungwa ubuzima bwe bwose. Umutekano wari wakajijwe ubwo abaregwa bageraga mu rukiko rw'i Paris gutangira urubanza ruzamara amezi 9. Abantu 20 bashinjwa kugiraho bahuriye n'ibitero byo ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 11/2015 byahitanye abantu 130 bigakomerekeramo abarenga 350. Batandatu baracyihishahisha, bashobora no kuba barapfuye kandi bazaburanishwa badahari. 14 bari mu rukiko barimo umugabo bikekwa ko yaba ariwe rukumbi warusimbutse mu bagabo 10 bashyize mu bikorwa ibyo bitero. Salla Abdeslam yahungiye mu Bubiligi yataye ikote rye ry'ubwiyahuzi. Nyuma y'amezi 4 yaje gutabwa muri yombi. Abasivili 1800 bafite uruhare mu rubanza, abo barimo n'abarusimbutse n'imiryango y'abaguye muri ibyo bitero. Urubanza rurimo abacamanza barenga 330.
Muri kumwe n'abandi kuriza iragiye hejuru y'America isananira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya amakuru mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Muji wa Uvira uri mu Seruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abanyagihugu biriwe mu myiyerekano yo kwiyemeza umuyobozi mushasha wa groupema ya Bijombo. Muri iyo myiyerekano basenyuye urusengero rumwe rw'abanyamurenge. Ni inkuru imenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Aya ni amajwi y'abamwe mu baturage mu mujyi wa Uvira biriwe mu myigaragambyo yo gusaba yuko abanyarwanda bavuga yuko bita abanyamurenge basubizwa iwabo mu Rwanda. N'imyigaragambyo yanini yari yitabiriwe n'abaturage bo mu bwoko bw'abavira n'abapfurero, aho twagiye tunyura urubyiruko rwari rwafunze ibarabara n'amapine ndetse n'amabuye, urundi nabwo rwari rwikoreye inzugi nyuma yo gusenya rumwe mu rusengero rw'abanyamurenge ruzwi ku izina rya 37 kabisa. Amaduka n'amasoko muri uyu mujyi uherereye muri Kivu y'Epfo yiriwe afunzwe kubera iyi myigaragambyo. Bwana Pole Kabwe, umwe mu baturage bari muri iyi myigaragambyo, yavuze ko bakoze iyi myigaragambyo nyuma y'icyemezo cya Ministre Gisaro Alexi w'ibikorwa remezo ku rwego rw'igihugu na Vice Guverineri w'Intara ya Kivu y'Epfo Fiston Malago cyo ku itariki ya 30 y'ukwezi k'umunani kigena kubura kabarure kuba umuyobozi wa groupe ya Bijombo kandi ataratanzwe n'umwami w'abavira. Uyu kabarura aturuka mu bwoko bw'abanyamurenge. Bamwe mu banyamurenge batuye Uvira bemeza yuko habaye kubahutaza muri iyi myigaragambyo kwamagana umuyobozi mushya groupe ya Bijombo, kuko igice kinini cy'urusengero rwabo cyasenywe. Ruwanga Alexi ni umuyobozi wa mitorite y'abanyamurenge muri Uvira.
Igikorwa kibi bahise bakora cyambere nuko twumvise ko abantu batangiye kubamenase mu mihanda ikanisa rimwe bita 37 kadese bosinzi ikanisa ryose ry'ubwoko risengeramo abantu benshi amoko atandukanye, ariko kubera ko wenda majoriti ishobora kuba ari abanyamurenge nibo batewe kugeza ubu ikanisa rya barisenye ibintu byinshi ibikoresho byabo babipiye ibintu byinshi byangiritse, n'abantu hirya no hino bagiye babamenase abandi babwirwa amagambo mabi yo kubatera ubwoba babatuka ko hari abanyarwanda bashaka kubambutsa kubambutsa iwabo nk'uko babivuga.
Muyizeri Bakari ni umuturage w'umunyamurenge utuye Uvira, asanga hari uburangare bwa leta kuba basenye urusengero mu gihe hari abandi banyamurenge bagiye bahigwa kandi inzego z'umutekano zihari.
Twebwe iki dutangaje ni ukubona leta irebera aho bikorwa hirya no hino imihanda y'abanyamurenge yasenywe, bavuga ngo nta barabara rihari ryo kubarozayo, bakavuga ngo bafite effectif nkeya, ariko hano ni muri meri n'ahantu hatuye amoko atandukanye abanyamurenge abapfurira abavira abashyi n'andi moko n'amoko ibihumbi batuye hano Uvira, ariko bagashyira amasaha abiri ikanisa riri gusenywa risenywa n'abasore bazwi risenywa n'abasore bahamagawe n'abantu bazwi, ariko ntihagire icyo leta ishobora gukora. Yatumye abapolisi batatu mu kanya gatoya abasore barunga bagaruka. Twifuza nuko leta ishobora gufatira bira bintu mu koko kwayo igahesha abanyamurenge umutekano.
Gusa umuyobozi wungirije wa gisirikare mu karere ka Uvira General de Brigade Mbanza Joseph hamwe n'umuyobozi w'umujyi wa Uvira bagerageze gusaba bigaragambya gufungura ibarabara no kudahutira abaturage b'abanyamurenge. Uyu muyobozi yagerageje gusobanurira urubyiruko ko nta muhango wo kwinyika umuyobozi wa Bijombo wabayeho kwa ahubwo ari ibihuha amakuru service bukavu kuri Bijombo nta kuri kurimo abantu baravuze baratekereje twebwe nk'abashinzwe umutekano na administrateur wa territoire nta rupapuro rw'umuntu wagizwe umuyobozi wa Bijombo twari twabona
ama nani administrateur wa territoire yapata karitasi
mu itangazo ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Epfo bwasohoye kuri uyu wa kane bwahakanye amakuru y'ishigo ry'umuyobozi mushobora groupement ya Bijombo bamwe mu banyamurenge bavuga yuko iyi groupement ya Bijombo umwami wa Vira Lenge Rampa Rome yari akaba rurese basonura mu bwoko bw'abanyamurenge kuyobora mu mwaka w'1969 ariko kuri ubu abavira bavuga yuko atari umuyobozi wayo kuko atavuka muri uwo muryango w'ubwami Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika uvira mu Mutara Kivu y'Epfo
turagushimiye Vedaste mu Burundi naho leta yashyizeho itagisi rishasha ku modoka n'amapikipiki iyo tagisi iva ku 10,000 igashika ku miliyoni y'amafaranga y'Abarundi ikigo kijejwe utoza amakuri n'amatagisi OBR gisigura ko iyo tagisi ari irigenewe gusanura amabarabara yasambutse kubera izo zuma zunguruza abantu n'ibintu biyacamo n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari i Kigali mu Rwanda
itagisi rishasha ku miduga n'amapikipiki bigendera mu mabarabara mu Burundi ritegekanijwe n'itegeko nshikiranganje ryo ku itariki 2 z'uku kwezi kw'icyenda uno mwaka ubushikiranganje bw'ikigega cya leta busigura ko bushaka kurondera uburyo bwo gusanasana amabarabara ari mu gihugu standingenda kumana umuvugizi wa OBR ikigo kijejo gutoza amakori n'amatagisi aratudondagurira amafaranga azotozwa n'ingena ngana
ngende ishwa ifise amapinabiri ni mote iriha 10,000 by'amafaranga y'amarundi ku mwaka ingendeshwa ifise amapina 3 iriha amafaranga 20,000 ku miduga nayo y'abantu iyi miduga isanzwe tuvuga afere promenade baca bariha ufatiye ku bukomezi bw'imoteri nk'imodoka ifise ivyo bita CC 2,000 izoriha amafaranga 50,000 imodokari ifise CC kuva ku 2,000 nimwe gushika ku 3,500 izoriha amafaranga 100,000 imodokari ifise ama CC 3,500 nimwe gushika ku 4,500 izoriha amafaranga 10,500 imodokari zifise ama CC arenga 4,500 zizoriha amafaranga franga umuriyoni imiduga itwara abantu n'ibintu iritegeko rivuga yuko izoriha amafaranga 100,000 forfe
kubafise canke batwara imodokari n'amapikipiki imyidogo ni yose biganiye ijwi rya Amerika kwayo mafaranga arumurengera
sinayakiriye neza cyane kuko igiciro ni kirekire basize ku mahera bari kuraba kayagabanye kuko ari amahera agiye muri leta ibyo ntangorane mugabo uburyo dufateho igiciro bavuze cya moto 10,000 amahera ni menshi bakagabanya bagashyira nko kuri 5,000 uwo mu kuko ubukene ubunini nabwishe unakubwira turaho n'amahera y'amadresema usanga bigorana
nk'ugendesha imodoka nuvuga yuko ari amafaranga yongeye ko kuyandi twa dusanzwe turi ha kure dusanzwe turi ha turondera ama document ama taxi n'ibindi ni nkuru uhombo kuri twebwe ni nka maherage kutunanira gose kuri ha
ku bwabo igikogwa cyo gusanura amabarabara yasambutse si cabo ahubwo ni ca leta bavuga ko nibiciro by'ibindi bintu bya nkenegwa nk'ibiribwa nibikoresho by'imodokari bizoca biduga
mu gihe ibiciro by'ibicuruzwa byinshi byaduze na cyane cyane ibivanze igihugu amavuta ibindi byuma by'imodoka amapiece de rechange kinadi gitoro kugira tukironke biragoye ibindi byo mu buzima busanzwe bifungurwa n'ibindi byaraduze urumva kuri guca batwongera ko iyindi irindi ko ryandi mafaranga nk'umunyagihugu w'umurundi akoresha imodoka mbona ari ukutunaniza
ni ibintu bishavuje cyane ni ibintu biteye akababaro kubona leta idufatira ingingo nk'iyo nta buryo twari dusanzwe dufise hari ubukene mu gihugu ehe n'icyo gitoro nta n'icyo turonka ehe ako gasukari ntikaboneka aho simvuze ibinyobwa vya Brarudi ahubwo cye ndatangara cyane iyo leta nkozi iyo leta mvyeyi nta buvyeyi idufukamye mu nda
ikigo OBR coco kiragabisha kutazoriha iryo tagisi riri hagati y'ibihumbi 10 n'umuriyoni w'amarundi azobihanirwa standing ndakumana umuvugizi wa OBR
imiduga ya leta y'abaserukira ibihugu ngaha mu gihugu cyo kimwe n'amashyirahamwe mpuza makungu ari ngaha mu gihugu atazoriha benijyo tagisi ahubwo icyo ikigo Uber cyihutira no gushira mu ngiro iri tegeko inyuma y'itariki 31 z'ukwezi kw'icumi ayo mahera asanzwe yanditse ngaha anye azocajya ko amande ya 50% y'amahera aya nyene twavuze
ubushikira nganje bw'ikigega cha leta bwateye umukono kuri iryo tegeko bumenyesha ko iryo kori ari ntabanduka kuko ryategekanijwe mu mafaranga leta iriko irakoresha uno mwaka watanguye mu kwezi kw'indwi guheze Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Wanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Hanyu mu ntara
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Tumusenjitumwe se ikonika mwabandanya kumbiza ila jojo ya Amerika Samuel Nai Washington DC mukino ni mukina Rwanda. Abanyagi uwa konike kujira ngo bagabanye chanje birinde ingwara zimwe zimwe kandi bongere babunga bunge amagara yabo. Muganga Gerard Ndayizamba akorera mu biro byo mu Faransa yanonosoye ijanye n'ubuzima bw'abigeme hamwe n'abafasoni bibungenze aratubwira bimwe mu bintu byo kwitwararikwa cyane cyane muri ibihe by'indwara z'ibyaduka naho muganga Joseph Nyandwi akorera mu bitaro Kira i Bujumbura mu Burundi yanonosoye ijanye n'indwara ya diabete indwara y'isukari aratubwira bimwe mu bimenyetso byayo bya mbere uburyo bwo kwirinda cyane kugabanya ubukare bw'iyo ndwara yiraye cyane mu bihugu byose byo ku isi n'u Burundi burimo muganga Gerard Ndayizamba aratangura atubwira ukuntu igikorwa cyo kwitaho amagara y'abafasoni ajejwe cyifashe mu bitaro akoreramo hamwe no mu Burundi
ibitaro bikoreramo bifashe neza kubera ni materinite bita materinite ni gotu bivuga iri mu bizi muzambere ariho iya mbere ya kabiri n'iya gatatu ya gatatu niyo ishobora gufata bakira nk'abana bavutse ataragera gushika ku mezi atandatu iyo materite nkoramo rero irafite ubuhinga ni n'abakozi bakwiye kubwira dushobora gukora mu buhinga bwa none
igitigiri cy'abafasoni babitura muri iki gihe muganga kingana gute hoba hari izahindutse kubera nk'ibiza tuzi kiza cadutse cya corona virus bidashobora kuba byaratumye nk'abafasoni muhara muri wonka igitigiri cyabo kibagabanuka ibintu byifashe gute muri iki
ego ba abantu benshi bari bazi yuko mu mwaka wa 2020 hazovuka abana benshi kubera abantu benshi bari biyugaranye kubera umugera bari mwinshi bibaza kubera bijya bita confinement zocugabanuka gutembera hanyuma rero batavuka abana benshi mu kose ko byagenze ahubwo ibyo bari barindiriye bya bita baby boom byahindutse baby flop niko twavuga hafi ku isi yose kubera
muriko muvuga ko abana bavutse ari bake muri iki gihe
ego ni bake kandi si buraya gusa urabye nk'i Taiwan bagabanutse gusha kuri 23% mu bose ya gushika kuri 10% na twebwe hashe rwo mu ntango z'uyu mwaka twari gusa kuri 15% bagabanutse urumva ni ngapi bose no muri Amerika
ariko abantu bari bibaza ko ahubwo nkuko mwabivuze muri confinement urubyaro rwari guca wiyongera zoba zatewe n'iki
abantu benshi bari batewe ubwoba na kazoza kandi umuntu yovyumva ko bari bari iyo ikisiza kizo dushikana ahubwo na 21 ndabikifashe neza cyane ariko ngira umwaka uza bizosangura kugenda neza
ego le kanamwe tobaze docteur Gerard Nyandwi aho mukorera mu bitaro kira cyane cyane mu buhinga mwanonosoye mu kuvura indwara zitandukanye tushimikiye cyane cyane ku ndwara y'isukari muri izo bitaro ubu muri iki gihe byifashe gute
murakoze cyane ku bijyanye n'indwara y'isukari haba mu bitaro
dukorera mu kira canke mu bindi bitaro nta gishasha uvuga ngo coba ciyongere ko kimubuye kuri gita canke kuri uno mwaka muri rusange ni indwara isanzweho ihari cyane ibereye kiretse yuko hari hacari ibibazo by'ibihugu byinshi byo muri Afurika bijyanye no kwivura kubera ko ni indwara igoye niyo tuzakuroha akanya kwivuga neza isaba uburyo bwinshi ugaca usanga rero ino haba kicapugwa idasha abantu ntibifashe neza mu by'ubutunzi ugasanga ari ikibazo cy'amasiranse nayo nyine atameze neza abantu benshi batagira ubwishingizi bwo kwivuza ugaca usanga abandi nabo barafite n'imyumvire ikiri hasi ku buryo bivuza ahantu hatandukanye bakoresha ikirundi cyangwa ibya rumenyi shikaho rero bitura abaganga benshi bamaze gusinzikara bafite ingaruka nyinshi ziva kuri diyabete haba ku mafyigo ku mitsi mu maso n'ibindi bitandukanye ngaho muri rusange uko dushoboye turagerageza gushika ubuhuya umuntu akora ibyo ashoboye
ibitigire mu amufise nkuko twabivuze indwara n'indwara icyo abantu benshi ku isi biharuro bishikirizwa n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu byitaho amagara y'abantu byerekana ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda abantu bangana n'umuliyoni n'igice bahitanwe n'iyo ndwara ku isi hose mu gihe abandi amaje ibihumbi miliyoni amajana na mirongo itandatu na batatu bagendana iyo ndwara ya diyabete murasi ibiharuro mu Burundi by'abantu bagendana iyo ndwara
ku kintu kijyanye n'ibiharuro si kuri diyabete gusa ni ikibazo gihari mu bihugu byinshi byo muri Afurika nta biharuro dufite kubera ko nta byigwa bikora ku rugero rw'igihugu nko mu Burundi nta cyigwa kijyanye n'indwara y'isukari ku rugero rw'igihugu kirakorwa naho dufite imigambi y'uko ubushakashatsi bw'amagara y'abantu n'abandi badufasha twiyumvira muri kazoza kagufi igihe kiza kizoba cyagabanutse ko dushobora gutanga icyo kigo mugabo hari ibyigwa bimwe bimwe bigenda birakorwa mu bitaro bitandukanye yaba mu bitaro by'abigenga cyangwa ibya leta cyangwa ibyigwa bikorwa n'abanyeshuri baheza amashuri y'ubuganga hirya no hino n'abigisha bo muri kaminuza mu mice imwe itandukanye y'igihugu yaba n'imigwi y'abantu bamwe bamwe berekana ko indwara y'isukari ihari kandi ku rugero runini nk'ubu ibiharuro dufite bya vuba birerekana ko ari indwara igira iz' ubwa gatatu mu bihitana abantu benshi mu Burundi nyuma ya malariya n'izindi ndwara urumva ko imaze kuba indwara iz' ubwa gatatu mu bihitana abantu benshi ni indwara ihari hama ibiharuro dufite biva mu maraporo baha ishyirahamwe mpuzamakungu rya OMS bita amagara y'abantu urasanga bavuga yuko byababa ibice bibiri ku ijana by'abantu bari mu Burundi babagwaye diyabete mugabo nabyo nyine ni ibiharuro tuvuga tutofatira ko kubera ko ntuvuga mu gifaransa ko biri byeze n'ibintu baba bakuye mu bitaro bitandukanye cyangwa mu mavuriro naho burya abivuza n'abantu bake cyane uko nashaka ku isi yose irishyirahamwe cyangwa ibyigwa tugenda turagira bigenda birakorwa mu masosiyete ajeje kwita indwara y'isukari urabona ko umuntu umwe kuri babiri arwaye indwara mugabo atazi ko ayirwaye byumvikana ko n'ibiharuro ni bike cyane ugereranije n'ukuri ko kuri
rego tubibutse inshuti mwese ko muri kamara abandanya kumviza iradiyo nk'ijwi rya Amerika isanganira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda turi kumwe na Eustache muriwe neza umunywanyi w'iradiyo ijwi rya Amerika
mahoro
muraho stasha muri hehe akandi kazi nakawe ninde ndakengurukiye duga ku ijambo ikibazo icyumviro kiri kumwe n'abaganga babiri banonosoye indwara zitandukanye umwe yanonosoye ibyerekeye gufasha abakenyezi abafasoni mu kubungabunga amagara yabo tukaba turi kumwe kandi n'undi muganga araba indwara zitandukanye harimo n'indwara y'isukari duga ku ijambo ikibazo icyumviro ibarakumva duga ku ijambo
ndashyize akabazo katoyi
yego
ndetse iyo ndwara ni indwara mbega imenyerewe cyane ukumva ibibazo yuko ari ukutamenya
indwara yihe uri kuvuga
ya diabetes.
Diabetes ego.
Hariho nusanga baifuwe kwa muganga. Nusanga, aho kubanda nyafati mituka tumenga, abanda nige kufata zwa mboga. Ero nagirambate yuko, ishobora kubanda nyabikwega, ya nguwa ara changetio hapa vikwega nizini.
Kiyo dochiza, leka Dr. Nyangwi mugire cyo mu mubwiye uyu mu nyanyu radio y'Ijwi Amerika Estache
arakoze cyane mu nyanyu Estache kuri iki kibazo avuze iki ni kibazo gikomeye cyane Burundi kobera ko hariho imyumvire itandukanye ariko ni kibazo kinini kobera ko hanini nti nikiva no kubagwaye ubwabo ikibazo cy'ingora gisukari ni kibazo kinini cyane kiri novwa mu Faransa kiri complexe harabuze ubumenyi ku nzego zose uhereye ku baganga kubera ko tugiye kuraba abaganga banonotse ibishino abaganga bakeya ubu mu gihugu ni batatu turi batatu nabo nyine turi Bujumbura hama n'aba baganga bandi le message na liste nta bumenyi bukwiye baronka uravye amasaha biga kuri ibintu bitanye na diabete ni mwanya muto ugiye mu baforoma hoho n'ibindi bintu rero ni ingwara igoye bisaba ko umuntu ayigwaye yigishwa akamenya ingwara afite yariyo akamenya ko ari ingwara ngendanwa akamenya ibimenyetso byayo akamenya ingene abana nayo kugira ashobore kubana nayo ariyo nyine akirakeza kwitunganya ibyo rero icyo twakwita mu Gifaransa education therapeutique ahanini ntitangwa kubera ko hariho byinshi bisabwa hari ubumenyi budakwiye kuri benshi hama akabaho ngira ngo haba ruguru n'umwanya udakwiye ni ikibazo kinini cyane hama ni indwara igoye kwakira kuri benshi batayakira kubera bamaze kubwira indwara z'abantu ubuzima bwose hama indwara isaba ibintu byinshi byo kwitondera mu bijyanye no gufungura mu bijyanye no gukurikiranwa mu bijyanye n'imiti ufata buri munsi mu bijyanye no gupimwa hari abantu benshi rero bigora baca usanga bagiye kumviriza byinshi bivugwa kubera havugwa byinshi cyane bagaca bakurikira rero ibyo ugasanga kubera ko ikibazo cy'indwara cya mbere nuko ni indwara atabimenyetso byinshi umuntu aba yifise mu gata kintu kinini yumva akomeye nk'abandi agaca yibaza ngo byarahetse nacyo gituma atabandanya bakurikiranwa ngo bandanye afata imiti ni ikibazo ubushikanganji nibaza ko bifite mu minwe icyo kugira sensibilisation ikwiye kandi buri munsi mu bo vyega byose no mu bagwayi
icyo ni ikibazo gihamba rwose tuhava tugaruka ko ariko iyi mbere yaho nagushaka mbaze na Dr. Ndayizamba nawe nyine agira icyo avuze ku kuntu amagara y'abafasoni ifashe ya raporo yashikirijwe iyo dufise mu 2017 ivuga ko mu Burundi abantu bashika amajana 58 ku bantu 100,000 bafabishwe niyo ngwa bapfa bariko ravyara ikibazo cuko abavyeyi bibungenze kenshi hari gihe kenshi na kenshi basa eka bita umuremyi bariko baribaruka icyo kibazo cyifashe gute mu bitaro muri mwo mugereranije n'ahandi nko mu bihugu kiri mu nzira y'amajambere n'u Burundi burimo
twebwe ni nyinshi zaha muri iki gihugu nkoramo ndasanga ngaha mu kebura onzi nuko ndamaze imyaka 25 mu gusura ababyeyi batatu benshi mugabo iyo habaye isanganya ryo haba mu gihugu cyose kandi mu ntara intara cyaba komisiyo aba umugwi utawitarira icyo kibazo karaba igisimo byaguye ko nige n'uyu raba ko cyo kiba kuba byerekeye mu Burundi ndabizi ko hasi ingorane kubera ama maternite si menshi atandukanye kandi hari usanga imiti idakwiye ni kizwi rwose mu gihugu cyose hapfa abagore 10 mu 2023 ndo katabuzuri
cyose bose mukundi radio ijwi ry'America bigana twateguye muri aka kanya bigakinga turashimiye bagenzi bacu bazize uruhara mutegurwa imakuru twashikirije turashimiye kandi na Dieudonné Cyubahiro yadufashe kugiranya ibiganiro twateguriye Rwema niwe yarari hagari turashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabatiye kamu mubandanye uriza ibiganiro vya radio ijwi ry'America mugire amahoro n'umugoroba mwiza.